Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kwerekeza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baduteze amatwi namwe mucugura amaradiyo yanyu, twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Fideni Yongabo Nijenyebo, ibiganiro vyo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 9 z'ukwezi kw'18 mu mwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma bivugwa mu karere, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, Perezida Kagame yarahaye ikiganiro itangazamakuru cyagarutse ku bibazo bimaze iminsi bivugwa muri politiki y'u Rwanda mbere no hanze yarwo. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Hari hashize igihe kitari gito Perezida Kagame adahura n'itangazamakuru. Kuri wa gatanu, abanyamakuru b'imbere mu gihugu ndetse n'abakorera ibitangazamakuru byo hanze bahawe umwanya babaza umukuru w'igihugu byinshi mu bibazo bimaze iminsi byumvikana. Perezida Kagame yabajijwe icyo avuga ku ibaruwa yanditswe n'abadepite bo mu Bwongereza bamusaba kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bavuga ko ubuzima bwabo butameze neza. Umukuru w'igihugu yanenze iyi baruwa avuga ko aba bashingamategeko bagombye kuba barabanje gutekereza ku Banyarwanda bakekwaho uruhare muri Jenoside bamaze igihe mu Bwongereza, ariko iki gihugu kikaba cyarakomeje kwanga kuboherereza u Rwanda nk'uko rwakomeje kubisaba.
So they find it is a threat now, not even they haven't even written to the Attorney General.
Aragira ati nibyo bumvise biboroheye kwandika. Nta nubwo bandikiye intumwa nkuru ya leta cyangwa ngo bandikire bagenzi babo bo mu nteko ngo bavuge ikibazo bafite, bahisemo kwandikira perezida. Ubanza batazi ko ari perezida bandikiye kuko nta gaciro kanini baha ibindi bihugu, ariko ibyo turabimenyereye. Gusa ntabwo nizera neza niba bazi ko imyitwarire nk'iyi irushaho gutuma ibintu bigorana kubirebana n'abo bibwira ko bavugira. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze bwa mbere ku birego bimaze iminsi bishinja u Rwanda gukurikirana mu ibanga itumanaho ry'abantu bazwiho kutavuga rumwe na leta, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ibi birego bivuga ko u Rwanda rwashoboye kubona ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu gukurikirana itumanaho ry'abo bita abanzi barwo. Nubwo yemeza ko igihugu kigifite uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa n'abo yise abanzi be, Kagame yavuze ko igihugu cye kidafite ubu bushobozi kitirirwa.
Try to do life within our rights, but I actually wish I could have access to this technology.
Aragira ati nta gihugu kitagira iperereza. Kumenya aho umwanzi wacu ari n'ibyo akora, uwamenye ikoranabuhanga. Ariko nanone ndibaza ko rihenze nkurikije ibyo numva. Ntabwo nakoresha aka yabo niruka inyuma y'umuntu undwanyiriza mu Bwongereza. Mpangayikishijwe n'abariya binjira mu Kinigi bakica abantu. Abo nibo bampangayikishije. Riri yakoranabuhanga ntiryakorewe nge kuko ndafite ayo mafaranga. Ariko nanone nta muntu ufite wo guhangana nawe binsabye kwifashisha iryo koranabuhanga. Umukuru w'igihugu yanagarutse ku impinduka ziherutse kuba muri guverinoma, aho u Rwanda rwongeye kugira minisiteri y'umutekano mu gihugu nyuma y'imyaka 3 yari yaravuyeho. Perezida Kagame avuga ko ibari bisanzwe byose biterwa n'ibiba bigezweho.
Uko biba byaje niko bigenda. Iriya ministeri ya mbere hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura, wagera ahantu bitewe n'ibyagiye biba ukaba wanavuga utari kubi, ntabwo bikiri ngombwa. Reka noneho tunagabanye n'icyo bidutwara ikiguzi, hanyuma nyuma yaho hashira igihe ukaza kubona utari kuba ikintu gishya cyabaye cyangwa igishya kiriho cyangwa ibyo nibwiraga nshaka kugabanya nko ku kiguzi ntabwo nabibonye uko bikwiriye. Reka ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gusubira ku kintu kimwe.
Muri iki kiganiro Perezida Kagame yanavuze ku mutekano w'akarere, avuga ko ubwicanyi bubera mu gace ka Minembwe bugomba guhagarikwa n'ubufatanye bw'ibihugu by'akarere. Avuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda, umukuru w'igihugu yabaye nk'ukemanga ubushake bwa Uganda bwo gukemura ibibazo ibihugu byombi bifitanye. Gusa yabwiye abanyamakuru ko afite icyizere cy'uko ibibazo bizageraho bikarangira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, agatanga rwasa umukuru w'umugambwe Senea utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi uko mwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika asigura ko uwo mugambi ugenewe kumubuza guhiganwa mu matora yo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uza w'2020 ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
Umukuru w'umugambwe Senera akaba n'icegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa 11 hari inama z'ubutavana ko zigamije kuremenhaniza umugambwe wiwe agatondwa asa
hariho ubundi bubisha rero buri kuburategurwa ubisha bwo kurondera kuremenhaniriza umugambwe Senera yuko ufite abagwanyi n'ibigwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubaro kurikana kwa manama ku bitariki ya mbere y'uko kwezi abantu ntibasiba mu nama ariko abantu bo mu ntwaro gaha muri Bujumbura rirare harimo abatwara imigambwe imwimwe iri ngai Bujumbura
rwatavuga ko ari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero y'ukuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakazita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe Senere nawe ufutwa Iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu imprimeri harimo gisagara cha Bujumbura.
Niyo hakorewe imipira irenga 3,000 n'inkofero zishika 2,000. Iyo mipira bashize kwifoto y'iwanje bandika ko Senere inyankamugayo. Mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha. Iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri kwifoto y'umuntu. Icyo bitombereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imyubirindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzo za gisirikare bigwanisho hamwe bakaca bagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze hari nabantu rero bariko bararondegwa nako kagwikiza nkorabara abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimini iyo remenanya yigiye umipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe bace barutangura kuja kwijana hijya no hino iwagwiriza kuca kuyiha abantu abantu rero urumva nabantu bindongozi mu mugambwe Senere umunyamabanga mukuru nabandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako ibuye yose irutse ntigice isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashaka kumenya abanyeneyo turashaka no kuidentifya abo bafise icyo kiraka siyo yihaye kiraka hari abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birakongo bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu nawe we ntiwokwera
mu ntazi mwe zimwe z'uburundi harabanywanyi ba Senere bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwanisha badafite uruhuja batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa Senere muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 kwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugi we habanje kubisakwa rwasamenyesha ko izo vyagije bitagira ifatiro
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyine ntabasanze mu nzu ntaniyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya kuruku rubibe gw'iparcele n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisiye mu gisirikare hano bitamwishye ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubonawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byo morohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimenanya hijya no hino hari ubwo bubisha bwo gusambura amapermanence hariho nibyo bindi kuvuga rero ngo kugira publicite oya namba abatware ni bibuke yuko uburundi arwa barundi bose uburundi si ubwo umugambwe uyu canye uriya
agatorwa sa ntamazina yabari kwakora ico gisemenanya rigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugabo yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya Amerika ryacarondera ubushikanganji bw'intwari yo hagati bujejwe itunganywa ry'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagire ico bashikirije kuri no vyagirije vy'umukuru w'umugambwe Senere akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Eloge Wirikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu butugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Iremwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongerinda bahe ikaze tukiri ku makuru avugwa mu karere urunani rw'amenyesha makuru muri Afrika Federation Africaine des Journalistes ruriyamiriza ipfungwa inyuruzwa niburabuzwa ry'amenyesha makuru batandukanye ku mugabane wa Afrika Gorunani rufatira kwa menyesha makuru bane n'umushoferi wabo bakorera ikinyamakuru iwacu mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi guheze Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika Federation Africaine des Journalistes rubona ko hacibonekeza ibihugu bigihohotera ukwishira no kwizana abamenyesha makuru muri Afrika ubwo Urunani rwiyamiriza ifungwa inyuruzwa niburabuzwa ry'abamenyesha makuru batandukanye Paruis Thomasi atwara icyo gisata cegukirunani muzamakungu kwabamenyesha makuru atanga karorero kubamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo bikinyamakuru iwacu cigenga gikorera mu Burundi baherutse gufatwa bagafungwa Ruis Thomasi avuga ko abo bamenyesha makuru bariko bazira ubusa kuko bari bagiye kurondera makuru maze bagabanye bihuha mu gihugu
We have issued a statement condemning the arrest and accusation of the four journalists
Ati twagize ijyo tubivuga ko dutera ibyatsi twivuye inyuma iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo nibyo bagirizwa turabyiyamirije kuko ntibigira ishingiro kwagiriza umumenyesha makuru afise mikro kwakorana n'abagwanyi no guhenda abantu niyo mpamvu dusaba ko leta y'u Burundi yo barekura vuba bwango atakirinze gusabwa kanatsinda turizera neza ko bari ko kazi kabo gasanzwe ko kumenyesha abantu ibiriko biraba byongera bivugwa ko bahari abagwanyi canke abakoretera bwoba
No, it's not easy. If you look at the developments of
Nibyoroshye na gato gukora uwo mwuga w'abamenyesha makuru mu Burundi kuko kuva Perezida Petero Nkurunziza ashakiye kwitoza ikindi kiringo abamenyesha makuru benshi barangajwe barahunga ni nk'igitero kigamije kuzivya no gusubiza inyuma bwigenge bwo kuronka no kumenyesha makuru
freedom of expression and access to information in Burundi
Ugorunani ruvuga ko iryo fungwa ari nk'ubutumwa bwarungikiwe abandi bamenyesha makuru na nyarijya asigaye amezi indwi gusa kugira ngo habe amatora muri ico gihugu
This is what we are afraid of that the current arrest of the four journalists might be a
Icyo nico dutinya cyane ko ihagarikwa ajyabo bamenyesha makuru ari nk'ubutumwa bwa gasopo buhawe abandi bamenyesha makuru kugira ngo ntibazoryogore mu gihe cy'amatora ahandi hoho ntivyo bavyumvikana ingene hasigaye amezi make ngo ayo matora abe abamenyesha makuru batangura gutegwa ubwoba abandi bagahagarikwa no kugira bamwe bazotinye gukora makuru nyayo abandi birabire hijya ntibavuga ibyo babonye bitagenda neza muri ayo matora
in reporting critically concerning the campaign in regards to the elections
Paruis Thomasi yabivuze mu gihe yari yitavye ibirori mu Rwanda byo guhimbaza umunsi nyafrika wahariwe kumenyesha makuru ni nako ishame Oricom rwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi ribibona Gabriel Fieri aritwara mu itangazo yashize ahabona avunira kagohe leta ko yari kwiye gufata iya mbere mu kubaha abamenyesha makuru kuko nabo mu myaka iheze umugambi sende defdede uri ku butegetsi ukiri mu ishamba wahawe ijambo mu maradio nibimenyesha makuru bitandukanye
ama leta rera gerageza kuzimagiza ubwo burenganzira bwitangaza makuru hamwe n'uburenganzira bwo kuronka inkuru ego nivyo arashobora kubishobora akanya gatoyi mugabo sinibaza yuko abari bakwiye kubizimagiza ari aba sende defdede kuko twese turazi ko ngaha mu Burundi twahura twumva aba bajerome ndiho nabandi baroberi bariko baratera igihugu bamavugira ku maradio asamiranira ngaha ntitwari bwigire twumva bavuga ngo bayafunze cyangwa ngo bafunze abamenyesha makuru rero ntitwumva na gato yingene abasene defte duno musa aribo bivuga tuzi incuro bavugira ku maradio murabizi ko nko mu bihugu nka za Syria za Iraq na handi hakunda kuba hari ntambara haramenyesha makuru bagenda gukurikirana ibiba biriko biraba twebwe rero tubona ko ari akankanzi agashavu bamwe muri leta bashobora kuba bafite abamenyesha makuru
abo bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafashwe bafungirwa mu ntara ya Bubanza kuva itariki 22 z'ukwezi guheze bagerezwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi abo bagize ico bavuga bamenyesha ko bibabaje kubona uwo munsi wahariwe kumenyesha makuru muri Afrika ugeze abo bamenyesha makuru bakiri mu buroko Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho mu gihe ingabo za MONUSCO zikomeje kurungikwa mu bice bitandukanye by'imisozi ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Epfo yibasiwe n'intambara z'imitwe itwaje ibirwanisho abanyagihugu bavanywe mu vyabo n'intambara barasaba MONUSCO gukoresha ingufu zose bakazimanganya imirwi itwaje ibirwanisho muri ako karere inkuru y'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
Kuva mu mpera za kino cumweru gishize no muri kino cumweru MONUSCO ikomeje kohereza abasirikare bayo muri bimwe mu bice bya Bijombo Kamombo Minembwe ndetse na Mikenke uturere tumaze iminsi tuberamo intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yatumye abaturage barenga 200,000 bava mu byabo Ntagonzwa Dani aragira icyo avuga kuri izi ngabo za MONUSCO zikomeje koherezwa ku bwinshi muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe
za MONUSCO zaje ubundi zari zihari ninshi zari zasanzwe ariko twanyazwe zihari dushonje zihari dutwikirwa zihazibire abantu bagiye banyagwa baba babona bakabibona ntacyo bakoze rero nabangaba kuba baje ntacyo twobavugaho ntacyo twobashima ntacyo twobanenga ariko icyo tubasaba nimba baje arabatabazi nimba baje arabantu baje gukiza abantu ni bakoreshe ziri imbaraga bakoreshe kuri ziri andege ni baduzanire umutekano mu karere no wa mbere nyangombwa usabwa mu karere kose mibundi suri tugwe ziri nkazage mu rwenge nibongere bafatika na FARDC bazitugarurire ziri nkazanyazwe dukunde tubone kuko baje gucunga umutekano kandi ko batuzaniye amahoro mu gihugu
chef umutware gwakuranwa warusanzwe atuye mu mwana wo mu nkanko mbere yuko twikwa ndetse n'amatungo yabo akanyagwa aho yahungiye kuwimishashu nta kizera hizi ngabo za MONUSCO kuko ntawe uzakoresheje imbaraga zazo zifite kugira ngo zimire ibitero by'abagwanyi babo mayimayi bimaze iminsi bibibasira
kibazo cyabaye muri iki gihugu cyabaye isi yose amahanga yose abisi areba ese izo MONUSCO zaje uyu munsi zabaga hehe nibavutse none rero ubwo baje n'ubwo kibazo cyabaye amazu yasenyutse ibintu byashize nibaze bahagare ku kibazo bamenye intambara uko ihayirwana bamenye n'uhayirwana ariko ikibazo nuko baza bakinjira muri kiriya gipango n'amamodokari yabo intambara n'indege zabo cyagira icyo bakora abantu baza bapfa ibintu binyagwe bari hariya
umuyobozi uhagarariye MONUSCO mu ntara ya Kivu y'Epfo na Manyema wari mu ruzinduko ejo ku wa gatatu mu Bijombo no mu Kamombo Carne Solo avuga yuko bakomeje kohereza ingabo kugira ngo zirindire abaturage umutekano muri bimwe mu bice by'imisozi miremire ya Uvira Itombwe ndetse na Fizi gusa bamwe mu baturage bahunze aho bari basanzwe batubiye kubera izi ntambara barasaba ingabo za MONUSCO gukoresha izi ndege kugira ngo zibageze imfashanyo y'ibiribwa byabuze aho binyura kubera ibarabara rya Fizi Minembwe ryapfuye Eric Rugomba wakiza n'umuturage wo mu Minembwe
hano hari inzara mu zukuri hari inzara abaturage babuze ico barya kandi hari abantu bafite ubushake benda bwo kugiriza n'ibyo kurya ariko ibarabara rimwe ribi cyane tukaba dusabye MONUSCO ko zenda bakoresheje indege zabo ufasha abantu bafite ibyo kurya kubiseya bakabizana bakaheza abaturage kubera abaturage barashonje mu zukuri kandi hari abantu bari zawuvira ukavu bashaka gufite ibyo kurya bashaka guheza abaturage ariko ibarabara ryarapfuye
ingabo za MONUSCO zikomoka muri irigwe na Indonesia zoherejwe gukorera Kamombo Rugezi Bijombo mu gihe abaturage bari basanzwe batuye muri ibyo bice bahunze utwo turere nyuma yaho imitwe yitwaje ibigwanisho yishe bamwe mu baturage amazu yabo agasenywa ndetse n'amatungo akanyagwa Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
nuko rero incuti bakunzi bijuga America mwamaze kumva ko tu twinje muri cha gice cha kabiri cyo kiganirwa nyu mu ntara misiyo se nkano mango tubatahiriza abanyu aho muri mutanduka tandukanye makambi mushakwa mutwo mutwumva muri kongendo mushakwa mutwumva muri muhira canke muri mubuzi butandukanye tuzaza kugerageza kubaherekeza muri byo muri komura kora vyose tubice muri tutuziki dutandukanye no midiho itandukanye karimbo kambe nivazika medi mu gihugu cy'u Rwanda wa mbere dufite ku murongo wa telefone ni Fidel Fidel ikadze uherere he ga Fidel
Mereye mu Burundi mu ntara ya Muyinga muri komine Bukeranye
ngaho mu Burundi mu ntara ya Muyinga aravugwa make
amahoro n'amahoro nituritegurira amatora yo ku mitumba azoba ku munsi w'ejo
amatora yo ku mitumba
ayo
n'amatora ategekana yerekeye iki
ayo matora no akenegwa mu bantu batanu batanga mu rwego rw'amakomine hanyuma amaze kujya amaze kugera ku komine akamenya icyo azoserukira mu byo ashaka kwitozamwo ariko ubwa mbere na mbere aba yatorowe ku mucumba
n'amatora ari mu ntumbero yahe n'amatora akogwa ku rwego rw'amakomine yose ngaho muyinga
ni ku rwego n'igihugu cyose yego
ugashaka gutasha inde
ndashaka gutasha wewe kanyandwe Thomas ari mu kendere mu handi ntumbe Tanzania ngira ngatasha n'uwita Kaburo na musaza wiwe yitwa Cheisha bari mu kambi ya Mahama mu Rwanda yego ndacyasha bene n'abagenzi bose tubana hano muri komine Bukeranye
yego ariko ngumanye utubazo Fide twaye matora kuko ubundi mu kirangaminsi c'amatora bavuga ko mu kirangaminsi c'amatora yo mu Burundi atekanije mu 2020 amatora yabari ku rwego rw'imitumba abahanuzi ku rwego rw'imitumba canke amakartie aho bavuga amakartie mu bisagara azoba igenekerezo rya 2024 kwezi k'umunani
bitunganijwe n'uku abo bazitoza muri ibyo nyine muvuze babanza gutorwa bazotorwa ku munsi w'ejo mu mitumba arumva bade abaye ari ushaka kwitoza mu nshingamateka arabaye ushaka kwitoza mu rwego mpuzamahanga rwa komine sawasawa atorwa bwa mbere aturutse ku mitumba akomoka ko naho yoba aba mu yindi ntara abanza kujya ku ntara havuka agatumba
aho ngira ni si hose urakoze ugira umunsi mwiza afite
ego murakoze
ego giri umunsi mwiza ngaho giteranye muri Muyinga Emmanuel nawe wikadze uherere he ga Emmanuel
yewe ndi mu kare ka Rurindo mu murenge wa Rukoso
haravugwa make ngaho Rurindo haravugwa make
Rurindo n'amahoro umutekano ni wose nta kibazo kiri ni mu Rwanda hose muri rusange
ugashaka gutasha abandi uno munsi
yewe uyu munsi ndashaka gutasha abagenzi banjye barimo Ruta Musamwera uri Nyabihu Emis Nobu nkashiraho Reote Neymar uri Jabana Ruhukunda w'Ijabana na data wacu tuye mu ntara y'Iburasirazuba
bose ukabifuriza iki
arifuza gusoza iyi weekend neza kandi bazanahitanye neza no gusoza umwaka neza
urakoze cyane nawe tukwifurize kugira ka weekend keza urabona ko kazi katanguye
urakoze cyane bagenzi
bawe yego kugira umunsi mwiza
urakoze
yego turasi na Hussein ku yindi murongo wa telefone Hussein ikaze na wewe Hussein uratwumva
hallo
uratwumva
ndabwumva
uherereye he
emerereye mu Rwanda
gwamajahe
mu kare ka Bugesera Nyamata
aho Nyamata haravugwa make Urakoze cyane ugira umunsi mwiza nawe useringaho inyamata mu Rwanda. Aga telefone kawe turumva kaguma gacika reka tukureke ukomeze ibyo warimo minota itarenga 5 tuzaza kuba dusozereye iwanyu mu ntara ino munsi. Chikari, mama, when you turn around, you turn me on. The way you wind and charm around. Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku yindi murongo wa telefone hari ko kwizera kwizera ikaze nawe kwize uratwumva uherehe gakwize kwizera ndumva tutari ko turamwumva neza karirimbo ni African Girl ka Sat B ni umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi. I want to give you my love, baby. I want to give you my heart and my soul, baby. I saw you in my dream. You the girl I wanna give my money, money, baby girl. Come to my party, party. You the girl I wait and know it's my money, money. Oh baby, you're so. If you were to give up me, when you walk on your head. Twakiriye ni Armel Armelikat Armel Armel uratwumva uherereye
Sorry
uherereye
Armelereye
eh
Hello
Armel aratwihangana turumva yasama ijwi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibaza ko aho muri muri ko mugira ibihe byiza natwebwe turatumye mu biganiro byacu biri imbere ko duhana gahindukira saa 10 muze kumviriza ikiganiro muri sanga saa 12 turaza ko twafitiye amakuru agezeho mu karere igice saa 10 minota 30 naho azara makuru avugwa ku isi yakoze magwire ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe bari muhinga bw'ivyuma Diane nahaze mumva kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose twifurize kugira weekend nziza tubasigiye Sat B mu karirimbo kiwe Africa Girl. Nabo kuna ugo begi yako mina tisika mina taka uwe wangu baby ipi uwe watuke wapi wewe ni wakigali au uwe watuke wapi
Abandanya kutwumviriza mu masegonda make y'ihe cy'isaha 12 murumvirize ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri isaha.